Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Tubona yakaje kukubeshuza ico kivuga yuko izo mpapuro z'umutsindo zizogera igihe zikavaho zikareka kwemerwa zikava mu nzira ico nico tutemera tutazi iyo cavuye.
Uyu ni Paul Hakizimana umuyobozi w'inyigisho muri kaminuza y'u Burundi atanga umuco kubihuha bimaze iminsi bicana cana ko yuko abataratora maka diplome yabo impamyabushobozi zabo bitarenze mu kwa gatanu leta izo yazisubiye ko iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hatume ku maradio yanyu. Hagataho abigisha bo muri commune ya Musongati mu gihugu cy'u Burundi intara ni Rutana bavuga yuko agashahara kabo katagishoboye kubabeshaho navyo nyene ni muri kino kiganiro. Aiko mbanzi ndabwire muri make kwa makungu yemeye kuzotanga miliyaridi z'amadolari 4 n'ibihumbi 400 yo gufasha ni miliyoni 4 muri ntunga yo gufasha Siria hamwe n'ibihugu bibanye byakiriye impunzi no mwaka. Ivyo bitangazwa n'umutegetsi mishamwe mpuza makungu ONU ariko amafaranga yemewe ni make kuyarenga miliyaridi 7 z'amadolari akenewe ONU irondera. Umukuru w'ibiro vya ONU bijeje gutunganya ifashanyo Marc Lowcock yabitangaje kuno wa gatatu mu nama mpuza makungu y'abatanga ifashanyo iri kubera i Bruxelles mu Bubiligi. Ishamwe mpuzamakungu ONU risigura ko miliyoni 13 z'abanyesiriya bakeneye imfashanyo kandi kimwe na ca kane cabo bakwiragiye mu bihugu vya Yorodaniya, Libani na Turukiya. Chancelière Udagi Angela Merkel azogira urugendo rw'umunsi umwe rw'akazi muri Leta Zunze za Amerika ku munsi wa gatanu nejo hakurikiye mugenzi we w'Ufaransa Emmanuel Macron yari amaze iminsi itatu mu rugendo rwiwe aha muri Amerika. Izo ngendo z'abategetsi b'Ubudagi n'Ubufaransa zibonwa nk'utwigoro barimo two kugondoza Perezida wa Amerika Donald Trump ngo ntavavanure n'amasezerano ya nuclear na Iran kandi yorohereza ibihugu by'umuryango umwe bwa Buraya mu kubikura ko amatagisi ku idandazwa vy'ivyuma vya acier na aluminium. Neil Gardiner umuyobozi w'ikigo citiwe Margaret yabwiye ijwi rya Amerika ko yiteze ko Merkel azanye inguvu zirenze iza mugenzi we w'Ufaransa mu kugondoza za leta ya Trump kuri ibyo bibazo byose. Tukivuga iby'ingendo z'abategetsi b'Ubufaransa n'Ubudagi, hejo Emmanuel Macron w'Ubufaransa yabwiye abashingamateka ba Leta Zunze za Amerika ko yipfuza kubona Amerika igumye mu masezerano mpuzamakungu abuza Iran kubandanya ikora ibirwanisho vya nucléaire. Mu ijambo yashikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye, Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ko igihugu ca Iran kidakwiye guhabwa akaryo na gato ko gutunga ibirwanisho vya nucléaire. Ariko umutegetsi w'Ubufaransa ntiyashoboye gutangaza nimba Donald Trump mu byo bavuganye yarashoboye kumwemera yuko ayo masezerano azo yaguma ko nkuko yabibwiwe Trump mu mubonano bagiranye ku munsi wa kabiri mu nzu yiwe White House. Macron yasabye ko hoba ibiganiro vyoshika ku yandi masezerano mashasha na Iran ku kibazo co kugerageza missile ibikorwa vya gisirikare kirimwo Siria, Yemen, Libani na Iraq. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri rugagwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuri rugagwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumva muri mu biyaya bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze bijwi rya Amerika imyuzurira y'amazi yateye itongo ry'abapfuye ryo kumpanda muri commune Gihanga y'intara ya Bubanza irakomeje itera ikibazo gitandukanye habaja kuraba ko imva z'ababo zatwawe bwafutse umunwa kuko ngo batoroherezwa ibindi kwino nkuru numenyesha makuru wacu ibujumbura ni Bubanza Fidelite ishatse
Itongo ry'abapfuye ryo kumpanda riri nko kumetero 15 va mu gisagara ca Bujumbura yikwiba bari kuri igihugu 15 rigari ntaza bubanza na cimitoke z'umuraro ku bushiri burengero bw'Uburundi ije cyo nonekaye kiri haruguru yibarabara ku ruhande rw'uburyo zanye Bujumbura musanyiro wa komine Gihanga cyo bwije cy'u America nuko izo mva zatwawe n'amazi y'imvura yaguye kuva ku munsi wa Mungu kuko aho yahora cari hazibiwe aho ni mu gihe bikorwa byo gusana iryo barabara bikubira kogwa mu gihe cy'imvura Leopold ndayisaba
kubera ko bari kwarikora mu mvura hariho byononekara bitewe nuko amazi abura haca na cane cane yuko hari uduserege tuba turi mu barabara amabiza cane cane teza kuba hari kugira ngo asohore amazi arike gutega abandanya agenda ariko urana ko byagoranye kwera amabiza yugaye nacyo cyituma rero aya mazi yace abandanya akurikirana ku mbure ahamanuka ashashikira hano hari zinomva haruguru ibarabara
uyu mutwe wamenyesha kandi ko icyotigwa ari gukingira abanyagihugu wa mucungaro yizomva hamwe n'abahita kuri iryo barabara mu kuwapoma imiti kugira ngo bice imigera ishobora gutera indwara vuba umusigaye y'abantu bahambye ibyo navyo agashikiriza ko bamaze kubikorana nawo umushikirangaje rw'amagara y'abantu uburinganye bw'ahatwawe n'amazi hamwe n'igitigiri cimva zasidutse nikiramenyekana nayo kumva zimaze kononekara ubwa Leopold ndayisaba nikibazo zo kugira hamwe nawo mashira hamwe akora ibyo gufuba abantu
Ngiye kugirisha inama abasanzwe bari muri ya mashyirahamwe y'abantu mu guhamba ari zononekaye kugira ngo turabikorwa twokora kugira ngo tubisubijutse uko yari imeze ari uwabuzuwiwe boza bakaraba kumbure twonafashanya kuko si n'ubwa mbere ariye bubaka izomva amazi kononekara haheze iminsi ngaya baragaruka bakongera bakazikora neza twamata niko turafashanya ubu dusaba ko tubandana tufashanya
naho abahanze ababo bariko barahamagarirwa kuja kuraba uko izomva zabo zifashe zikorwa coroshe imva zonyene twashoboye kubona nizari haruguru y'ibarabara kuko zozo uri kure washobora kubona izeremba mu bidenge y'ivyamazi hamwe zibonekesha imisaraba gusa kwera ibindi bice byazo byari byibiye mu mazi twegereye iruhande rwo hepfo y'ibarabara aho rero imva zononekaye n'inzira hafi y'ibarabara kugira ngo zishikire ubanza guca imbere mu mva ariko gushikira izo mva ntibyatworoheye twasanze hasigaye hariho abantu bazicungera tubabwiye ko tubamenyesha makuru batwamwe kuziraba ico batubwiye nuko tutereza gusaba urusha kwa musanyiri w'iyo komine twabwiye ko musanyiri duheje kuvugana kandi ko yaduharusha gukorera aho hantu bashira tubwira ko atari we wenyine nabibibwiriye badashobora kutureka ngo turengane tukagerageje guhamagara musanyiri kugira ngo atangore urusha telefone yiwe yahamagara nta witaba ibyo se twenyine byabaye ko hari n'undi muntu twawe yavuye kuraba imva y'umubyeyi wiwe nawe nyine yatubwiye yuko yahatswe
ntangiye kuraba ko imva y'uwanje ikimeze neza ngize ndashika aho uwanje shingu nakenda kurikirwa n'abantu bari bambaye impuzu zisanzwe barantera nubwo babambaza byinshi cyo narinje gukora nico naringamije ikambere bashye naho basupa mu telefone baraba ko atamasaramu no banafashe n'amasaramu nene nafashe eko jewe sivyo byari byabinda njye mpambira ko ndi mu wansi bigihugu kuko benshi baguma baza gufata amasanamu kacha yarumikira kuringa ngurukira bumenye ibishora gucapfuza igihugu bambwira ko n'isi yose umuntu wese agomba kuza kuraba uwiwe ategezwe guca imwe bita muri pomfine bakamuhuruhusha kongera na camu kwa mustaneri hama kabona kuza hiyo muganda bonye mende ibyo bintu nibirebire
amaze gutanga imuranga bakabona ko izina ryanditse kumva ari rimwe mu mazina y'abavyeyi biwe ariko ikaranga muntu yabahaye bahavuya murekura uyo munyagi ugatera kamureta kugiye kuraba imva y'uwiwe yokoroherezwa
gucunga imva n'ibyari bibi nubwo ari bishasha ariko kucushira mwiterabwoba ku bantu baje kuraba babo je nibaza ko ata politiki irimo umuntu aje kuraba kwimba yiwe yasambutse mu gihe rero leta yobona ko ataka ibikirimo ibyo bintu nibabivaneho namba abantu baje gucungera imba babigisha ikintu bacungera batarinze guhamura abantu baje kuraba babo
ito kujya bafuye ryo kumpanda rihambwamwo igice kinyo cy'abanyagihugu mu gisagara cha Bujumbura no mu 2005 gyatewe n'imyuzurira y'amazi harero n'abanyagihugu bahisemo gusubira guhamba ababo kuri kwisigira byabo byari hejuru kumpanda muri komine Gihanga Fidelitesha Juju Amerika.
Fidelite ishatse arakenuye kuri iyo nkuru mushobora gusubira kumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com duce tuva ngaho ku mpanda mu ntara ya Bubanza dukubitire gato hagati mu gihugu cy'u Burundi neza na neza muri commune ya Musongati ntara ya Rutana aho imyidogo yabigisha ari benshi habavuganye n'ijwi rya Amerika mu Rutana bavuze ko batagishoboye kubesha imiryango yabo muti kuki ngo agashahara baronka n'intica ntikize Alain Yves Irankunda hakwejwe rya Amerika Musongati yabicijya nino
Abo bigisha bo muri komine Musongati baganiriye n'ijwi rya Amerika bemanga ko ikibazo cy'ubuzima buzimvye kiriko kirabahungabanya, bakavuga ko bigoye kumenya ko bo bari abakozi bahembwa kuko iyo baronsa gashahara ko kukwezi batamenye irengero ryako bivanye nuko ivyo bayakoresha mu ngo birengeye kure ako gahembo. Nzi naho ra Cecilia aratuyagira
ejo akazi ko gishana na gatangaye kera haracenye ka 10 umushahara sinuvuga ngo nikirenga kuko nta nico tumarira kuko urudufasha ibintu bike cyane nk'indwi 10 n'indwi 2 abaheze ukacyusanga usubiye mu madeni uvugera guhembwa ufise amadeni arengeye umushahara ufise kuko nk'ubu iyo umushahara muhembwa kwambara kurya umva ntidukwiza umva ari ibyo tuca duheba arananira guharura bikanana ngeno ya gabanganya ibyo ngire nkore byo mu rugo bikankanye umva tukidoga twidoga uko nyene kugiye ko tugora gose cyane ntitubone iyo tugiye kubigenge tugiye kubikika kubera ko kuri uwo mushahara turonka nyene utacyo utumari
kubera ko gashahara ari gato. Jean Damascene Nyanzwi ayagako ni manza z'umuryango cyangwa iz'abagenzi zisaba ko atanga uburyo bw'ikimazi atakizitaba
ko ntubeshikira nguko iyo dufise imanza hari gihe ubwo rubanze umugenzi aba yarugize atane 5,000 mfise bikaca bingora ko ntogira nte noza kumuterera cyangwa nce ndamushika ko bikaca bintera isoni ntaca bimpitamo no kwigumira mu nzu nkigumira mu nzu kubera nabuze cyo ndamuterera cyose no gusaba Imana turabe uko ishobora kuduhindurira bintera isoni gose.
Ku bwabo mu gihe hatoba umugambi wundi wo kubatera intege bafisa ko bako bazogera mu gihe cyo gukukuruka atakintu na kimwe cyo kubunganira bafise bageze mu zabukuru. Augustine Nduwarugira aha avuga ati
none jewe ndabikike gute riko ndatemba ni hamwe niho gusaza nyene ukagiririramo ndafise ikigufasha turabibona kuko bica bigorana mu nyumuhebuye upfane ntudusoni n'ubwobo kaguma buragoye tufatiye yuko twobona ikoreti dufasha benshi turabakene tuduherako turadusumisha utuntu twose two kwisi ntitunakubumbe naho wowe uturonje byose bikaba ingorane gutyo gapfa gutyo atacyo wiyagako ntegeramwo urupfu gusa.
Mu ntwaro ayo maborogo y'abigisha bemeza ko yibonekeza no ku bandi bakozi bose muri rusangi. Aha mbere abo bakozi bahamagarirwa gukora imirimo yotuma agashahara baronka ko kukwezi kunganirwa. Madavye Mathieu umunyamabanga wa Mustaneri wa komine Musongati
abakozi ba leta dusanzwe dufise ngaha nta nivyo twarinda kubabwira baravyumva barabibona barabona ko umushahara utagishobora gutunga umukozi wa leta bagaheza rero bakarima bakagwiza n'umwimbo mbere gusumbya n'abarimi mu gihe baba bavuye ku mirimo y'akazi. Nivyo kuri umushahara utiwunganije ntiyigera kwira bo bandanya ahubwo bagira inguvu bagakura amaboko mu mpuzu ry'amasaha bataba ari ku kazi ntibave baza kwikora kuri nyagashahara baja kuganira hamwe n'abandi ku gacupa kandi nako gacupa natwe dufaranga twari gufasha mu kuduza ibikorwa byo mu ndimo hanyuma bakagwiza umwimbi. Hari inama twama tugirisha rimwe mu mezi atatu tugakoranya abarongoye ubuzi tureza rero tukababwira n'ivyo yuko abakozi ba leta batohava bigira nka bamwe bakera bavuga yuko umukozi wa leta ataja kurima tureza rero tukabatuma abo barongoye ubuzi bakaza kubibwira abo barongoye nabo mu mice y'ubuzi bwabo.
Ikindi abo bigisha basaba nuko bopfuma bahabwa n'imiburiburi ibibanza byo kubakamwo amazu y'uburaro cyo kimwe n'ingurane yo kubakamo amazu ya kijambere. Ku bwabo byo bafasha ko ubukene bugabanuka kuko batari bake baba mu mazu atara yabo. Mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Eka na Alain Yves Irankunda arakenuye ikiganiro kiracari iwanyu mu ntara. Mukanya turaza kubitiza akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi imbere yuko duhava duca tubabandaniriza andi makuru tubafitiye.
Cha bijya bije biranuga nuga kwa rivyo
eka nibihu
ngo nibihu kandi na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
nivyo
eka sivyo
ehe
dupingi ehe dupingi utangike
ehe mupinga mupingi umvirizijwe rya Amerika
irabeshutse igihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Inkuru rero irukira cana cana ko kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye yemeza ko bitarenze mu kwezi kwa gatanu umuntu wese yahejeje ishure kaminuza mu gihugu cyo Burundi atazoba aratora impamyabushobozi yiwe azotaha nk'uwaragiriye inarume. Mutino nivyo vyoba ari vyo menyesha makuru wacu i Bujumbura. Diane Ndonse yashitse mu bigo bikuru vya kaminuza y'u Burundi kuducukumburira araduha umuco muri no nkuru yaduteguriye.
Iryo tangazo ririko raca ku mbuga ngurukana bumenyi ahanini ku rubuga rwa WhatsApp ritangurwa n'indamukanyo ryanditse mu rurimi rw'igifaransa. Mu ncamake uwanditse avuga ko ashaka kumenyesha ko kuva mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu twimirije impamyabushobozi zose zabize mu mugambi w'inyigisho za kera zatewe ko imikono zizokugwa mu bubiko ntizisubire kwemegwa. Wanditse itangazo abandanya saba ko utaratora impamyabushobozi yiwe ko yokwihuta mu maguru masha akaja kwitora muri IPEA aho zisanzwe zitangirwa hatarenze itariki 30 z'uku kwezi kwa kane. Arangiza avuga ko ubutumwa bwatanzwe kuri ingingo buhagije. Mu yandi majambo ko uwingorane zizogwa ko atazovuga ko atabimenyeshejwe. Ariko rero ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi buramirira kure iri tangazo. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umuyobozi w'inyigisho muri kaminuza y'u Burundi Paul Hakizimana.
Tukibimenya twaciye turondera aho ibyo bintu byaba byavuye kugira tumenye ko hari tangazo ryoba ryasohowe n'umwe mu babijejwe. Turabaza mu buyobozi bukuru bw'inyigisho za kaminuza ngaha mu bushikiranganji dusanga nta tangazo ryavuyeho. Turabaza no mu mugwi w'igihugu ujejwe kwemeza impapuro z'umutsindo mu makaminuza yose icyo twita Commission Nationale d'Entrainement des Diplômes et Titres Universitaires dusanga naho nyene nta tangazo nk'iryo ryavuyeyo. Kandi natwebwe rero mu makaminuza na kaminuza y'u Burundi irimo twebwe nta tangazo na rimwe tuzi ryashyizwe ku mukono kugira ngo rimenyeshe ico kintu. Tuboneye akayo kukubeshuza ico kivuga yuko izo mpapuro z'umutsindo zizogera igihe zikavaho zikareka kwemegwa zikava mu nzira. Ico nico tutemera tutazi iyo cavuye.
Umwigisha Paul Hakizimana avuga ko muri kino gihe hibonekeza imirongo y'abantu benshi baza gusaba impamyabushobozi zabo mu gihe bahora bakira umwumwe. Byumvikana ko iri tangazo ryafashwe nk'ama nabo gyega nubwo ritagira umukono na nyene kujyandika akaba ativuze. Hari abavuga bati itangazo nk'iri ryasohotse rikwiye nubwo ari kinyoma. Bafatira ko abatari bake baheza muri kaminuza ariko imyaka irenga 10 mbere na 20 igashika umuntu ataratora impamyabushobozi. Ariko umuyobozi w'inyigisho muri kaminuza aragaya cyane abantu bandika itangazo nk'iryo. Aratomora neza ko impamyabushobozi itigera itakaza agaciro kayo kandi ko kaminuza aricyo gikorwa ifise cyo kuguma yakira abaza kuzitora. Na cyane cyane ko hari amafaranga uje gutora impamyabushobozi ariha maze agafasha mu byo kaminuza ikenera. Ariko kandi umuyobozi Paul Hakizimana avuga ko uku kumara imyaka myinshi kw'impamyabushobozi mu bubiko kwagisha ikibanza cy'izindi. Aha aravuga ingene igikorwa kizotunganywa kugira zishobore gutorwa ku mwanya ukwiye.
Muri uno mwanya nta tangazo cyangwa itegeko twari bwashireho gikiringo bateza kuza kuzitorerako kuko natwebwe hari aho bishika ugasanga birafasha umwanya kugira ngo izo mpapuro z'umutsindo zije ko amasinyatiri yose imikono y'ababijejwe yose. Icyo gihe rero nta tegeko ry'umwanya twari bwashireho. Mugabo suye gutera kamo abahejeje muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo umwe wese azarahaca kugira amenye ko urupapuro rw'umutsindo rwiwe rwakwije byose imikono yose iriko aheza rutore. Hazogera n'igihe kumure dusohore n'itangazo nivyo ribahamagarira kuza kuzitora tushireho n'urutonde rw'impapuro z'umutsindo zimaze gukwiza byose kugira benezo baze barisoma baca baza kuzitora badatevye natwebwe tuze turaronka ikibanza caho tubika izindi.
Abantu bakibonira itangazo ry'ikinyoma baravuze byinshi huko bisanzwe tubasomere bimwe muri byo tutavuze abavyanditse kuko tutavuganye nabo. Duhere kuri uyu yanditse abaza ati none ibyo byo gusinya no gufuta ayo madiplome bisaba iki? Uyu ati nyanya samuzitore mutaribonerako ivyubu biragoye utari mu gihugu we ntambaze. Uwundi ati emwe iki kintu gishobora kuba ataricyo kuko ndibuka itangazo ry'imbere ryavuga ko zizokugwa mu bubiko impera z'ukwa gatanu. Hari n'uyu asa n'umwishura ati emwe kumbura uvyemere Jona shoboka. Erega hari abamaze imyaka 20 irenga batarazi tora. Na jewe nayito inyuma y'imyaka 10 aho gano uko nari Bujumbura abandi bo barahevye. Tubandanye n'uyavuga ati ahubwo bazoze barazitanga umuntu ajeje gusoma igitabo. Nivyo vyokoro agataha ayitahanye. Uyunda ati nko muri kaminuza y'u Burundi uburyo ucamwe kugira ngo utore diplome subwo guta munda nta campus nimwe udacamwe kugira ngo wemeregwe ko atacuheranye. Tugarukirize kuri yavuga ati ntivyoroshe kabisa kaminuza y'u Burundi iricungera birenze. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda imyaka 3 irarumanye uno munsi umunsi kuyundi amashama dakiranira ivyicaro vya politike mu Burundi akoze imyerekano yo kuyamiriza ikiringo ca gatatu ca prezida wa Burundi Pierre Nkurunziza. Iyo myerekano yatanguye imbere y'umunsi umwe gusanga umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ugeneye prezida Nkurunziza nka kandida matora ya 2015 yaburijwemo inyuma y'indwi zibiri ubutegetsi buhatswe guhirikwa inyuma y'iyo myaka itatu. Abatari bake barahunze abandi nabo harimo abamaze guhunguka ariko mu rukurikirane rw'inkuru turiko turabategura ku buzima bw'abahunze uno munsi turaraba ingene abahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Huye bariko barabaho. Menyesha makuru ijwi rya Amerika Desire Hatungimana yarabagendeye bamubwira yuko bariko bariyungunganya muri bo harimo abakenyezi. Reka dukurikira ino nkuru yiwe.
Ameza tataraheze abakenyezi bane bahungiye mu karere ka Huye bari mu rudandaza kugira bari bicokunganira imijyango yabo badandaza ibinyobwa n'ibiribwa bakabafise uburaro bakongera bagategura ibanza vy'ubukwe. Umwe muri abo bakenyezi amenyesha ko kuja hamwe bakaronka ikibakura mu nzu byabafashije kwibagira rimwe na rimwe ingorane z'ubuhungiro.
Turi impunzi twabona umwe ngo mu mutwi wacu harimo ibyimbiro byinshi bitameze neza ibyimbiro bipfuye kuzuka mu gatondo utagira iyuja utagira icyo ukora kandi warumenyereye ubuzima bwo gukora twasanze umwe ngo ntibyoba byoroshe. Icyo bitangura kuza turabazanya uko twahura twiyumvira icyo twakora tinda dushika kuri iki cyo gukora umugambi umwe.
Uwo mukenyezi aranashima intambwe bageze ko muri ano mezi atatu bamaze bakora bakizera ko bazobandanya batera imbere.
Kiyo gushika ubu muri aya mezi atatu mbona umwe ngo icizere ni cyiza mbona umwe ngo bimeze neza sinuvuga ngo bimeze neza cyane kuko intango yose yamigora ariko uko ndabibona abantu batanguye kutumenyera nicyo gikuru uri kuradandaza abantu bakaba batangiye kumenyera barahagendera bakagera ibyo banyoye bakagera n'ibyo bafunguye nicyo kitwereka yuko twibaza ko imbere ari heza.
Mbega ko muri abarundi kazi tukavuga ko ababagendera n'abarundi gusa hano hantu muri icyo kibanza cyane.
Oya tugenderwa nabo tugenderwa n'abanyamahanga tugenderwa n'abanyarwanda cyane cyane abanyarwanda bari ngaha aye Itumba ariko n'abarundi baratugendera nabo nyine sinuvuga ngo nabo nyine ntibatugendera baratugendera cyane kuko nabo nyine bavuga ati twariho bene wacu bagize ikintu reka tubagendere turabe cyangwa bagahurira ngaho naho nyine tukayaga naho nyine biba ari byiza.
Abakenyezi rero bamenyesha ko bamaze gutanga ubuzi ku bahindwe harimwo impunzi zine n'abanyarwanda batatu. Umwe muri bo akabashima ukuntu impunzi zamuhaye akazi mu gihe atarafite icyo akora.
Mbere na mbere nabyakiriye neza nyuma mvuga ko nabyakiriye neza hari abantu benshi baba bumva yuko tabasha gukorana n'abarundi wenda ntabwo tuba duhuje imico cyangwa ibindi bintu gusa amaze kubageramo naje gusanga ari beza hano dukorera dukora nk'umuryango ugize ikibazo baragufasha ni ibintu byiza cyane nari maze igihe nta kazi mfite ndaza ndasaba barakama n'ubungubu ndi gutera imbere kandi nanjye nkabakorera neza bagatera imbere.
Kubona impunzi zija hamwe ni igikorwa cyiza cyo gushigikira. Ibyo bishikirizwa n'urongoye impunzi mu karere ka Huye ahasaba abandi gufatira akarorero kuri abo bakenyezi.
Twebwe abantu baje hamwe ku by'ukuri n'abantu bavuga ngo akarorero keza na cyane cyane mu muryango utatu harimo w'impunzi nk'aba badame n'abandi bose hari abakorera mu muji abakurenga mu murenge wa Tumba abandi bari Ngoma Macyazo bose bari bahingunganye bagakora aba n'abantu ku by'ukuri badushimisha. Mu Rwanda hari byatubwiye ngo kwishakamo igisubizo nabo nabantu bagerageza kwibagira ubuhungiro barimo mugaho kugira ngo bashobore kwigwana ko bashobora gutuma imiryango nabantu kabisa gufata mu mugongo nko kubandi nabo babataratangira arihe imishinga zigerageza ko himiriza kwa inyigisho aha kubyukuri igikorwa cyo kwigwana ko baragerageza gukorera hamwe kandi natwe nkaba hagarariye kiragerageza kubahimiriza kugerageza kugira icyo bakora no kubaremesha kugira ngo bave muri bwa buzima bw'ubuhunzi bumve ko nabo bashobora konka abanyarwanda bose
ngo menya ko ayihuye haba impunzi z'abarundi zirenga gato igihumbi nk'uko abo barongoye abandi babimenyesha. Desire Hatungimana, ihuye mu manuko bw'u Rwanda, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana cakuregwa mu ngata na mugenzi we muri Congo Vedaste Ngabo waza kutubwira ivyugaruka rw'abarundi bari mu ikambi ya Murungwe bavuga ko ikibazo kibahanze nyuma y'imyaka itatu bahunze ari ikibazo cyo kuronka ibikoresho byo mu ishure no kuburaho bidagadurira. Reka tumwumvirize.
Mu gihe imikino no kwidagadura ari ingenzi ku buzima bw'umuntu mu inkambi ishasha y'Umurongwe ikambitsemo impunzi zimaze igihe cy'amezi ane zivanywe mu nkambi z'agateganyo aho zari zimaze umwaka wose, urubyiruko ruri muri iyi nkambi rutewe impungenge no kutagira ibibuga byatuma rwidagadura uko bikwiye ndetse rukaba rwanatera imbere binyuze mu mikino n'imyidagaduro.
Tuba dukwiye kuronka ikintu gituma tumenyana n'abandi n'abagenzi twavuye mu mihinga itandukanye, nta kibuga cy'inkino gihari. Tuba dukwiriye nk'ibintu by'inkino tujya duhuriramo n'abandi bajene tukaramenyereraniramo, hari abatamu muziki na studio nimba ndigeramo nangaha twashobora guhuriramo twese tukabona ibintu by'umuziki tukakina umuziki benshi turazi ibintu by'umupira nta mupira ndigeramo nangaha, hari abandi bazi bafite inkino nyinshi ngaha zitandukanye ari n'abakina za kungufume nta muntu umwe ndigeramo nangaha yoba nk'umumenyereza wa kungufu cyangwa tubone twarose isare ya kungufu. Kumva tubayeho mu buzima bugoye cyane, nta murimo n'umwe umuntu afite avuga ati uyu n'umurimo runaka nimwo gukora. Bayo mu buzima bugoye cyane,
uru rubyiruko rukomeza kuvuga yuko rufite n'ikibazo cyo kubona aho rukorera imirimo y'amaboko rwari rusanzwe rukora mbere yo kuva mu gihugu cy'u Burundi rugahungira muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Rwarukago ngaha ntitugira icyo dukora, dusaba amashyirahamwe ajejwe impunzi ko yotugarukirako akaduha ibikoresho byo gukoresha nk'ibyo twari dusanzwe dukora tukiri mu gihugu cy'u Burundi. Abashona bakabazanira ibyarahani, abakwaferi bakabazanira amamashini, amapano ndetse n'ibindi, abo mupira bakabazanira umupira n'imyambaro bakwiye.
Nk'ubu nka twebwe harimo bamwe ngaha nka Jeshi Imana nayisanzwe n'umurovyi, nk'ubu birangora kugira ngo ndonke n'udufaranga nadukeye ngaha mu murongo. Rwa twese nk'atubayeho twebwe twakora akazi k'uburovyi cyane, ariko mugabo ubu turangene twogenda bikanka bavuga ngo bazoduha uruhushya, ariko turarindiye urwo ruhushya sinzi ko tuzava tururonka.
Rumwe kandi muri uru rubyiruko rwiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye ngo ari rumaze umwaka wose mu nkambi z'agateganyo rushira imbere n'ikibazo cyo kutagira ibikoresho by'ishuri mu gihe umwaka w'amashuri muri Congo ugeze hagati kugira ngo urangire, ari nabyo bituma benshi muri uru rubyiruko bagenda bakeka intege zo gukomeza amashuri.
Nta gikoresho na kimwe cy'ishuri dufise, dutonda ku ishuri atamakaye, nta makaramu, nta myambaro, nta birato. Imyaka ibiri turi ngaha tujya ku ishuri, nta mashagoshi, nta makaye, tugenda uko ugize amacezi turupapura gaba rwo wandika ku kibazo cerekeye abanyarwanda rw'abanyeshure atwaratonze turarambirwa, nta kaye, nta karamu. Ukutonda koze ugasanga nta ntebe mu ishuri ziriyo, ugasanga umuntu akayicara ku mabuye, umuntu akayicara ku mabuye mu misi iri imbere komisa za damani forme nayo baduhaye na gyare ya rukakwirukana abanyeshuri ngo asere yarase kuriha ngo dutahe ngo batabari ngo batarishe ngo ntasubira kwiga bacaonda baduhamagara mu natwasubirayo nubu kugeza nubu nta gikoresho na kimwe muraguma tondo konyene imyaka iraze dutiga.
Twagerageje gushaka ishyirahamwe ry'abarucada gita urubyiruko mu nkambi yo mu Rusenda kugira ngo rugire icyo rutangaza kuri iki kibazo cy'urubyiruko rw'Umurongwe rutakuba ubukene bwo kutagira ibibuga ndetse n'amazu yo kwidagaduriramo. Ntibyadukundira ko tubona abashinzwe iryo shyirahamwe kubera yuko iyi nkambi ishasha ari nta bibuga n'amazu y'imyidagaduriro ifite. Impunzi ziba muri iyi nkambi zivuga yuko zitinya kujya kwidagadurira hanze y'inkambi kubera yuko hari igihe zifatwa zigafungwa kubera ziba zasohotse inkambi ari nta ruhusha. Bedasingabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Umurongwe w'umuntu arakivuye amajyepfo.
urukurikirane rero kwingena impunzi z'abarundi zahunze imyaka itatu zibayeho tuzorubandanya nuko ncuti bakunze mari kumwe natwe mu tubashimire cyane gose kukanya mwafashe ngo mutwumvirize na Lidiane na hazwe mari kumwe mu kiganiro wanyu mu ntara Innocent Kimenyegeranije amajwi hamwe na engineer yamufashije muhinga bw'ivyuma twe mituti muranigwe mu banyu no mu vyanyu muragumiza ku murongo kundi mizi itandukanye z'ijuru rya Amerika mubandanye mwumviriza ibiganiro twabateguriye.